muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byabyo by'uyu munsi, ibiganiro bibandanya nk'uko mubimenyereye kuvuga ku makuru yo mu karere. Kuri mikro ndi kumwe na Ange Fidèle Niyonga.
Umuntu yararangizaga leta ikabira mukeneye, none kuri ubu siko bimeze. Uburarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship, ngo niduhange imirimo, ngo nitugire gute. Umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kredi? Kredi urayaka ufite ingwate ntayo.
Uwo ni umwe mu barangije amashuri mu Rwanda avuga ku bibazo by'akazi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya. Tangurire ku makuru avuga hirya no hino, dutangurire kuyavugwa ku Burundi. Muri raporo ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye uno munsi ku byerekeye Burundi, iryo shyirahamwe rimenyesha ko abategetsi bajejwe iperereza mu Burundi, igipolisi n'imikangara mu mugambi uri ku butegetsi mu Burundi, CNDD-FDD, bafashe atampamvu ziboneka, bongera barakubagura abantu batari bake bikekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi bajejwe iperereza bagiriza benshi mu mikangara yafashwe ko yariko igerageza kuja mu gihugu, kuva mu gihugu, kandi ko yari ifise imigambi kuja mu migwi irwanya ubutegetsi. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryatohoje amadosiye arenga 148 hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'2025 mu ntara zine z'u Burundi n'umugwa mukuru Bujumbura, ari mu ruhara rw'abategetsi bajejwe iperereza igipolisi n'imikangara y'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi, CNDD-FDD, uzwi ku izina ry'imbonerakure. Ku yindi nkuru yerekeye u Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Ban Ki-moon, yasavye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku biganiro vya politike vyahagaze kuva itariki 19 z'ukwezi kw'indwi vyosubira bigatangura. Yasavye kandi ko abategetsi b'u Burundi bokorana n'igihugu ca Uganda caserukiye ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri ivyo biganiro. Mu kiganiro bagiraniye kuri telefone na Perezida Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yasubiye kwiyamiriza urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana hamwe n'iraswa rya Petero Claver Mbonimpa, avuga yuko atewe umutima uhagaze n'ingaruka mbi ivyo bishobora gukwega mu bijanye n'umutekano. Tuve mu Burundi tuje mu mahanga, aho umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu mu gihugu ca Malaysia, Leo Tiong Lai, atangaza ko ibindi bice by'indege gitwara abantu y'ico gihugu yagize isanganya mu ibahari Indien vyatowe mu izinga rya Reunion mu ibahari Indien, aho igice kibaba ry'iyo ndege itwara abantu y'igihugu ca Malaysia catowe mu ndwi iheze. Umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri Malaysia, Leo Tiong Lai, avuga ko ibice by'iyo ndege biherutse gutorwa birimo ibice by'abantu bicaramwo n'ibice by'amadirisha y'iyo ndege hamwe n'ibindi bice. Yamara naho yatangaje ko ivyo ari bisigarira vy'iyo ndege, ntiyashoboye kuvuga ku buryo butomoye ko vyari bice vy'iyo ndege y'igihugu ca Malaysia. Imbere yaho umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Malaysia, Najib Razak, yaremeje ko igice catowe ku izinga rya Reunion mu ndwi iheze cari igice c'iyo ndege Boeing 777 yazimanganye mu ibahari Indien haraheze amezi 17. Abahinga mu gihugu c'u Bufaransa, aho ico gice cajanywe kugira gisuzumwe, ntibarashikaho bemeza atankeka ko ari gice c'indege gitwara abantu y'igihugu ca Malaysia, Boeing 777. Amashuti y'abapfuye mu mpanuka y'iyo ndege bari bafise umwizero wo kumenya ivyashikiye iyo ndege, batangaza ko igice kimwe cibaba kitazotuma bamenya ukuri. Umugwi wiyita ko ukorana n'umugwi Islamic State wamenyesheje ko ushobora guca umutwe w'umunya Croat. Uwo mugwi wagize imbohe mu gihe leta ya Misiri itorekura umugore w'umuislamu apfunzwe. Tomislav Salopek, umukrowati w'imyaka 30, niwe ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Croatia, yemeje ko yanyurujwe ku itariki 22 z'ukwezi kw'indwi agiye ku kazi. Televiziyo y'igihugu cya Croatia yamenyesheje ko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ikure mu nzira icyo kibazo. Televiziyo ya leta y'igihugu cya Arabia Saudite imenyesha ko umwihevyi yarafise bombe yishe abantu 17 uno munsi wa kane mu gitero ku musigiti ukoreshwa n'inteko zijejwe umutekano. Iyo televiziyo yatangaje ko ico gitero cabaye mu gihe abantu bariko barasenga mu musigiti mu gisagara ca Aba mu bumanuko bw'igihugu cya Arabia Saudite. ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati bumenyesha ko igitigiri cy'abapfuye kirenga 13 bukaba bumenyesha ko bapfuye bari abapolisi bariko baramenyerezwa n'inteko zikoresha ubuhinga n'ibigwanisho bidasanzwe mu mugambi wo gukingira umutekano mu gihugu abandi 9 bakomeretse 4 muri bo bikomeye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati avuga ko itohoza ryo mu ntango rivuga ko ico gitero cagizwe n'umwihevyi yari yambaye amabombe ku musigiti nta numwe yitiriye ico gitero cuno munsi kwa kane yamara umugwi ukorana n'umugwi Islamic State wari yitiriye ibitero bitari bike vyihaye inkumbi mu mezi arangiye vyagizwe ku bapolisi ku mabariyeri ku mugwa mukuru w'igihugu ca Arabia Saudite Riyad no kugandagura abashite muri ico gihugu. Radio y'u Amerika i Washington DC mubandanya gukurikirana amakuru yo kuri isaha mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere ku makuru yerekeye u Burundi aho tugaruka kuri raporo yasohowe no munsi kuwa kane n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ku Burundi. Muri raporo yayo rero ishyirahamwe Human Rights Watch ryamenyesheje ko abategetsi bajejwe iperereza mu Burundi gipolisi n'imikangara yo mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bafashe atampamvu ziboneka bongera barakubagura abantu batari bake bikekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi bajejwe iperereza bagiriza benshi mu mikangara yafashwe ko yari kigerageza kuva mu gihugu kandi ko yari ifise imigambi kuja mu migwi igwanya ubutegetsi. Ishirahamwe Human Rights Watch ryatohoje amadosiye arenga 148 hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'2015 mu ntara zine z'u Burundi no mugwa mukuru Bujumbura arimwo uruhara rw'abategetsi bajejwe iperereza igipolisi n'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD uzwi ku izina ry'imbonera kure. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko benshi mu bafashwe bakubiswe bafatwa bunyamaswa. Ibyo byabaye mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryabajije abantu barenga 80 bakorewe ayo mabi, aba avoka, abaharanira agateka ka muntu, abategetsi bajejwe ubutungane n'abandi batanze amakuru muri izo ntara zine z'u Burundi n'umugwa mukuru Bujumbura. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch iriko kandi riratohoza ibintu nk'ivyo vyabaye mu zindi ntara z'igihugu. Igitegiri cy'abakorewe amabi mu gihugu cyose gishobora kuba ari kinini kurushiriza kugira rikingira umutekano w'abakorewe ayo mabi n'ivyabona. Ishyirahamwe Human Rights Watch ntibimenyesha ibice amwe muri ayo mabi yakorewemo. Daniel Bekere, umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika, atangaza ko ataburenganzira imbonera kure zifise bwo guhagarika wari we wese ngo yamara zarafasha abantu atamvu nyakuri zirabakubita zongera zibashikiriza abajejwe iperereza bafashe bumunyamaswa bamwe muri bo. Daniel Bekere amenyesha ko Leta y'u Burundi yotegereza gutegeka icyese imbonera kure zose guhagarika gufata abantu no kubona ko imbonera kure n'abajejwe iperereza bagize uruhara mu kubagura no gufata unyamaswa aho bafashe gushigwa imbere y'intahe. Abakorewe amabi mu ntara zitari nke mu Burundi babwishyira hamwe Human Rights Watch ko imbonera kure z'abafashe zirabakubita rimwe na rimwe imbere y'abategetsi bajejwe iperereza. Bavuga ko bakubiswe inkoni n'amahiri, bategekwa kwivumbagaza mu vyondo. Bamenyesha ko kenshi imbonera kure zashikirije abo zahagaritse abajejwe iperereza. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryaragerageje kuvugana na Telesforo Bigirimana avugira ibiro vy'igihugu bijejwe iperereza, yamara iryo shyirahamwe ntiryashoboye kumushikira. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko ryarondeye kuvugana ku telefoni na Pascal Nyabenda ayoboye umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu ko yamara yanse kurivugisha. Tukivuga ku vyerekeye iyo raporo ya Human Rights Watch yasohotse uno munsi kuwa kane, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Daniel Bekere, umuyobozi w'ishyirahamwe iryo shyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu mu ntara ya Afrika Human Rights Watch. Daniel Bekere aratangura yishura ku gikorwa ishyirahamwe ryiwe ryaranguye mu Burundi.
Human Rights Watch is an international human rights organization which Ati ishiramwe Human Rights Watch rikora itohozwa rikongera rikegeranya ibyo byatohoje ku itohozwa ry'agateka kazira muntu rikozwe n'imirwi yariyo yose yamara kenshi na kenshi igikorwa cyo gutohoza itohozwa ry'agateka kazira muntu cibanda cyane cyane ku itohozwa ry'agateka kazira muntu rikozwe n'inzego za leta zijejwe umutekano canke rikozwe n'imirwi ikorana canke ikorera leta Mushyana Bekere avuga ko naho ivyo bimeze gutyo ishirahamwe Human Rights Watch ritica amatwi mu gihe hari n'iyindi mirwi iriko irakora ibara kuko niyo mirwi nyene iba iriko iratyoza agateka kazira muntu
We don't turn a complete blind eyes for abuses committed by any group
Ati nico gituma itozwa ry'agateka kazira muntu rikozwe n'iyindi mirwi idakora na leta naryo nyene tuyitohoza tukarishira abona cana cane mu bihugu biba biri mu ntambara
human rights abuses
kuvyereka ikibazo coba carabaye hagati ya leta y'Urundi hamwe n'umwe mu batunganije igitohozwa
travels to Burundi to conduct research and
Daniel Bekele avuga ko umufasoni Karine Terziakian yagiye mu Burundi gutohoza icyozwa ry'agateka kazira muntu kandi ko yaherukayo akabonana n'abatetsi ba leta akabonana n'abakubaguye hamwe n'imiryango y'abakubaguye Umushyanahe Daniel Bekele aributsa kwishyiramwe Human Rights Watch rirajwe ishinga n'icyozwa ry'agateka kazira muntu ku isi hose kandi rikora itohoza ataruhande yegamiye
murakoze twaganiye kandi hano ku telefone dufise umuyobozi w'ugwego rujejwe agateka ka muntu mu Burundi Jean Baptiste baribonekeza Jean Baptiste mwiriwe neza mwiriwe neza Jean Baptiste ni Fidel Niyongabo
Mwiriwe namahoro
namahoro twashaka mugira icyo muvuze kuri raporo y'ishirahamwe Human Rights Watch kuri ivyo byagirizo ry'itozwa ry'agateka ka muntu byagirizwa imbonera kure n'abajejwe iperereza mu Burundi ku byerekeye ugwego rwanyu mu bivuga kwiki
murakoze cyane twe mu murwi tujejwe hano ibyo twabonye ntibitukundira kwerekana yuko ibyo Human Rights Watch ivuga byose ari byo akaroro kamwe ni nk'icyo kuvuga yuko hariho abantu benshi bafatwa n'imbonera kure hanyuma bakaja gufungwa byo ntiturabibona icyo tukunze kubona nuko abantu ahanini bafatwa bagafungwa n'inzego zije umutekano kubera ko igipolisi kiba gifise ibintu kibagiriza mu bijyanye n'ibizihungabanya umutekano canke imvururu za politiki ziba ziriko ziraba ikindi nacyo nuko mu bindi tubona iyo raporo ivuga harimo ibintu byerekana yuko urazi abantu bapfa cyangwa bagira ibibazo byo guhohoterwa muri iyi minsi urazi usanga bari ku mpande zose ni ukuvuga abarwanya ubutegetsi cyangwa abari ku butegetsi ibyo twabonye twebwe nuko abahohoterwa niko harimo abavuga ko abarwanya ubutegetsi harimo n'abari mu mugambi uri ku butegetsi harimo akararo burya yiciwe ku musaga buheruka hariho barya babiri bicwe mu byagira no kuvuga bari ku mpande zose harimo mbere nushaka n'abajeje umutekano bagi baragirwa nayo muri bibiri
none kuvyerekeye ugo gwego rwanyu mu byo mwa mwatohoje hari cegeranyo murashika ko ico mwashitse ko mugiye mwa mwashitse ku ico cegeranyo nikihe muri make
murakoze icegeranyo turashaka gikora kuko ntidushaka gukorera ku bintu bidakwiye turashaka kwanza kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntitwihute kwagiriza uyu canke uriya na cyane cyane yuko tuzi yuko kwagiriza umuntu icyaha atakoze canke ukadoma urutoki ku cyaha kitabaye canke ugasanga ukoresha mwakunyu aho wategerezwa ahubwo kuvuga ibintu mu buryo butuma abantu basubira ku cyangwa bakavugana bakaganira kugira ngo bashobore ku kumvikana hanyuma tugarukana amahoro n'umutekano ushobora gusanga harimo ibintu bitubaka.
Murakoze. Murakoze.
Rero no kuvuga nta kiganye turasohora mugabo twagize itangazo kuri wa mbere. Ririmo hakuru hakuru ingene tubona ibintu bihagaze bikiyongera kuyo twagize ku itariki 28 kwa gatandatu. Ayo matangazo abiri uyasomye urabona ingene umugwi ubona ibintu no kuvuga yuko igikenewe cyane ari uko cyane cyane abanyepolitiki bajya bakomakomeye bwo kwicara bakavugana kugira ngo ivyo bikubira bera mu makartie bishobore kugabanuka.
Murakoze. Yari Jean Baptiste baribonekeza umuyobozi w'ugwego rujejwe agateka ka muntu mu Burundi yari kavuga kuri raporo yasohowe uno munsi kwa kane n'ishyirahamwe Human Rights Watch ku vyerekeye u Burundi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Ebu ya bwose waturarika. Yenezi waro duhamagari.
None vya ni bito.
Iwe, yitwe gukora uwo mugambwe wawe. Uza izo teze imbere no gusambura igihugu cyatwe ibarutse.
Ukabutangwiza kutumvira inzego zirongo uyu mugambwe. Cusubiza ni kata yacu.
Nayo ndaguha.
Hanyuma tumenye kuri mu tutavuga rumwe.
Uti?
Mbe kumwe ngo mwateka karanga muti bakumugambwe wacu.
Erona karanga muti mushaka ko tugira. Ni guturi igihugu tuzotora. Mbaho tutavuga rumwe, ntibagumara barundi. Tegereza gusangira n'uburamo.
Haje yo baramwange bose nababyarange nta numwe dusangiye umugambi.
Yo
nibi bigwanisha ushaka turimarisha imiryango yacu.
Yasaza
ubwa. Naho ubwo inyungu yawe.
Maduhere.
Ahubwo ubu turabonye umwe.
Bara muhinyuye.
Aho.
Fate to Mary.
Gwaruka gw'u Burundi ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse twirinde basese nk'uyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Ratis bidya Amerika Washington DC tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare nkuru imaze gutegeka ko amatora y'abagize urunani rw'abavoka yabaye mu minsi yashize afuswe. Sentare yasobanuye ko ayo matora yabonetsemwo ibintu bidatunganye icayemeza ko amatora ategerezwa gusubigwamwo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuvugizi w'amasentare y'u Rwanda Itamwa Emmanuel impamvu nyazo zatumye amatora afutwa.
Ni cyemezo cyafashwe none n'urukiko rukuru nk'uko mubizi itegeko rigenga urugaga rw'abavoka mu Rwanda biteganya ko iyo amatora y'umukuru w'urugaga abaye hakagira abatayishimira bashobora kuregera urukiko rukuru bakarugezaho ingingo bumva banenga noneho urukiko rukuru ukabisuzuma ukaza gufata icyemezo. Niko byabaye rero hari umwavoka witwa Maitre Mugisha Richard wareze arega urugaga rw'abavoka ndetse n'umukuru w'urugaga rw'abavoka warucyuye igihe avuga yuko amatora yo kuwa 12 kwezi kwa 6 2015 atagenze neza. Urukiko rero rwabisuzumye maze none tariki ya 6 kwa 8 2015 rufata icyemezo yuko ayo matora asheshwe akazasubirwamo mu gihe kitarenze amezi 3. Ikindi cyemezo urukiko rukuru rwafashe nuko muri iki gihe bakwita inziba cyuho mu gihe amatora yanda taraba witwa Maitre Mugeni Anita ariwe uzaba uyoboye by'agateganyo urugaga rw'abavoka. Uyu Maitre Mugeni Anita impamvu urukiko rwasobanuye nuko ariwe ufite uburambe kurusha abandi bavoka mu byo bita Conseil de l'Ordre cyangwa inama y'urugaga, kuba ariwe rero ufite uburambe kurusha abandi muri Conseil de l'Ordre akaba aricyo urukiko rwashingiyeho.
Impamvu abatanze ikirego bashingiraho ibyo bavuga ko bitagenze neza mu itora ryabaye mu kwezi kwa gatandatu ni ibihe mwatubwira?
Mu by'ukuri ni byinshi, kereka umuntu babonye kopi y'urubanza akazirondora gusa muri make ibyo nashoboye kumva mu rubanza nuko
bibiri gusa
habayemo za irregularity nyinshi mu matora, cyane cyane nk'ubu bavugaga yuko abatoye bari benshi kuruta abari kuri lisiti y'itora. Urukiko rwagaragaje yuko hagaragaye amajwi 38 yiyongera ku bari kuri lisiti y'itora, bikaba bigaragara yuko rero ngo ayo matora atagenze neza. Hari n'ibindi byinshi urukiko rwagendeyeho.
None se Bwana Itamwa Emmanuel, hagize nk'abavoka basanga ibi mwakoze ari uburyo ubutabera bwivanga mu mikorere y'urugaga rw'abavoka ndetse no kubuza urwo rugaga ubwigenge bwarwo, mwabivugaho iki?
Ntabwo ariko bimeze kuko ni biteganywa n'itegeko, nta nubwo ari n'itegeko ryo mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu byinshi niko bimeze. Nuko ngo abavoka bakora amatora mu buryo bwisanzuye kandi nibo bayobora amatora hagati yabo, ariko iyo batumvikanye birumvikana yuko ibyo bibazo bagize hagomba kuba inzego zibikemura. Ibibazo rero bikomoka mu matora cyane cyane ni ukutemera rimwe na rimwe ibyavuye mu matora. Itegeko ry'u Rwanda rero kandi nkubwiye yuko atari n'umwihariko w'u Rwanda, biri no mu bindi bihugu, ni uko urukiko rukuru ari rwo rukemura bene izo mpaka zerekeranye n'ibibazo bivuye mu matora y'urugaga rw'abavoka.
Ndabashimiye cyane Bwana Itamwa Emmanuel, ni umuvugizi w'inkiko z'u Rwanda.
Murakoze cyane.
Abakomeje kutwumva kuri telefone twatumiye kandi Bwana ni Maitre Philibert Shumbusho wunganira urugaga rw'abavoka mu Rwanda muri urubanza. Maitre Shumbusho, urimo uratwumva neza?
Yego ndabumva.
Ye, mukurikiranye ibyo Bwana Itamwa Emmanuel umuvugizi w'inkiko avuze kuri iki kibazo, mwe ibirego muri make abavoka bandi batanze mu rukiko rukuru mubivugaho iki?
Ibirego Maitre Mugisha Richard yatanze mu rukiko rukuru uko ari we wareze nk'uko arishimiye
yego
amatora ibyayavuyemo, yavugaga yuko hari inenge zabonetse muri amatora ndetse agasaba yuko aseswa. Muri izo nenge rero yagaragazaga yuko mu myanzuro yatanze nuko bavuka bamwunganira cyangwa se bamuhagarariye babisobanuye, bavugaga ko bigaragara yuko umubare w'abatoye uri hejuru y'umubare w'abavoka bari biyandikishije gutora, aho ari nabyo byatumye habamo ikinyuranyo cy'amajwi 38. Ibyo rero twebwe nk'uruhande ruburanira urugaga rw'abavoka twagaragaje rwose ko ibyo bintu atari byo, tugerageza kugaragaza yuko inyandikomvugo Maitre Richard yashingiyeho atanga ikirego ari inyandiko mvugo irimo amakosa nk'uko twabisobanuye, ndetse inyandiko mvugo yakozwe na n'umunyamabanga w'urugaga nawe ubwe yaje kwiyemerera mu nama yabaye inyuma y'amatora y'urugaga kuko inyandiko mvugo yagombaga gukosorwa, nubwo yiyemereye yuko inyandiko mvugo irimo amakosa ndetse yari yanayoherereje abavoka bose kuri email zabo kugira ngo bayitangeho ibitekerezo kuko niko itegeko riteganya, amategeko nyemekorere agenga urugaga rw'abavoka niko abiteganya.
None se
inyandiko mvugo ivuye mu matora yohererezwa abavoka bose kugira ngo bayitangeho ibitekerezo kuko bishobora kuba harimo amakosa yo bakozwe n'umuntu nyine n'inyandiko mvugo.
Gusa icyo umuntu yakwibaza Maitre Shumbusho ni ukumenya niba uwo mubare mwembe mudahuriraho kubara ni ikintu cyoroshye, kumenya niba abantu bangana n'abinekishije ikintu cyoroshye, kuki imibare itangana?
Kuba imibare itangana ni icyo kibazo twavuze kijyanye n'iyo nyandiko mvugo yakozwe ndetse n'ibyatangajwe bitandukanye n'ibyakozwe mu by'ukuri, kuko twe mu miburanire yacu twagaragaje urutonde rw'abavoka bose uko biyandikishije baza gutora, ndetse tugaragaza yuko abavoka biyandikishije gutora barenze umubare abatoye, kuko tugaragaza ko hiyandikishije abavoka 599 tukabigaragaza ku maliste abavoka bose bagendaga basinya baje gutora. Muri abo bavoka 599 bikagaragara ko hapfuye abavoka 595. Ibyo rero mu matora biremewe kuko ushobora kwiyandikisha gutora ntutore wenda amatora akaba wamaze kugenda cyangwa se ukifata.
Ikuba twumva bivuze ko hari
abiyandikishije
hari bane batatuye.
Ikibazo cyaba ari uko abiyandikishije ari bo babaye bake hatuye benshi. Naho siko byagenze aho tugaragaza ko abatoye umubare ni 595 mu gihe hari yandikishije abavuka 599.
Aho harimo urujijo bihangane gato
kuri ya mibare yatanzwe muri ya nyandiko mvugo, kandi nyandiko mvugo nyine irimo amakosa nkuko yari ihawe abavuga kugira ngo bayitangemo ibitekerezo. Twaba dusanga nubwo urukiko rwafashe icyo cyemezo rwashingiye ku byatanzwe mu nyandiko mvugo, ariko ntabwo rwashingiye ku byavuye mu matora.
Ibyo twabyumvise. None icyemezo cyafashwe, urukiko rwavuze ko ayo matora asheshwe, ko agomba kongera gusubirwamo. Mwese muzajurira iki cyemezo cyafashwe n'urukiko?
Iki cyemezo cyafashwe n'urukiko, itegeko riteganya yuko kitajurirwa. Ko ni icyemezo kiba cyaciwe ku rwego rwa mbere n'urwa nyuma n'urukiko rukuru, ntabwo kijurirwa. Igisigaye ni uko hagomba gutegurwa amatora nk'uko urukiko rwabyemeje, hakaba hagomba kubahirizwa icyemezo cy'urukiko kuko ntabwo kijurirwa, niko amategeko abiteganya.
Hanyuma se mugasanga ikibazo cyavutse mu kubarura cyangwa se mu gukora inyandiko mvugo y'ibyavuye mu matora kitazagaruka muri aya matora muzakora ubutaha?
Ibintu byose biberaho kwigisha. Nubwo twe tubona amatora yabaye nta kibazo yari afite mu by'ukuri, ko twarabigaragaje mu mibare yacu, turabigaragaza mu myanzuro, mu bisobanuro byose twatanze, ariko n'ubundi birangiye amatora agomba gusubirwamo. Ngo nibura bizasaba yuko hafatwa ingamba zikomeye kurenzaho, ku buryo n'akantu kari kukose kakwitabwaho, ku buryo nta kibazo gishobora kongera kuboneka icyo ari cyo cyose, ku buryo nta rwitwazo rwabo ku muntu uwo ari we wese ngo urwawo abantu badashaka yuko urugaga rutera imbere.
Ndabashimiye cyane. Ni Maitre Philibert Shumbusho wunganira urugaga rw'abavoka mu Rwanda mu rubanza baburana mu rukiko rukuru rw'u Rwanda.
Amakuru twabateguriye kuri iyi saha agiye kurangira. Yamara tubasubiriremo ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije ku byerekeye Burundi. Twabwiye ko muri raporo ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye uno munsi kuwa kane ku byerekeye Burundi, iryo shyirahamwe rimenyesha ko abategetsi bajejwe iperereza mu Burundi, gipolisi n'imikangara iyo mu mugambi uri ku butegetsi mu Burundi, CNDD-FDD, bafashe atamvu nyakuri bongera barakubagura abantu batari bake bikekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi bajejwe iperereza bagiriza benshi mu mikangara yafashwe ko yariko igeregeza kuva mu gihugu, kandi ko yari ifise imigambi yo kuja mu migwi igwanya ubutegetsi. Ishirahamwe Human Rights Watch ryatoje amadosiye arenga 148 hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'2015 mu ntara zine z'u Burundi n'umugwa mukuru Bujumbura, ari mu ruhara rw'abategetsi bajejwe iperereza, igipolisi n'imikangara y'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi, CNDD-FDD, uzwi ku izina ry'imbonerakure. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko benshi mu bafashwe bakubiswe, bafatwa bunyamaswa. Ibyo byabaye mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi. Ku yindi nkuru yerekeye u Burundi, twababwiye ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yasabye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ko ibiganiro vya politike vyahagaze kuva itariki 19 z'ukwezi kw'indwi vyosubira bigatangura. Yasavye kandi ko abategetsi b'u Burundi bakorana n'igihugu ca Uganda caserukiye ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri ivyo biganiro. Mu kiganiro bagiraniye kuri telefone na perezida Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yasubiye ariyamiriza urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana hamwe n'iraswa rya Petero Clave Mbonimpa, avuga ko yuko atewe umutima uhagaze n'ingaruka mbi ivyo bishobora kukwega mu bijanye n'umutekano. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha niyo bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidele Niyongabo, uwafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro yari Hailu Haile. Mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.